Abanyapolitike bashitse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura nk'igihe cy'isaha 11 n'iminota 45 z'umugoroba. Ubaraba bari bakeye mu maso kandi bashajije. Baje bazananye n'abandi banyapolitike bari bitavye ibiganiro vyabereye Arusha kuva kuwa kane gushika ku w'Imana w'indwiheze. Alice Nzomukunda yahoze ari cegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu, akaba n'umukuru w'umugambi wa DR yabwiye abamenyeshamakuru ko yishimiye kugaruka imuhira. Uwo mupfaso navuga ko atari yarahunze igihugu asigura ko icyatumye atahuka mu Burundi ari umwizera afise ku mutekano ushobora kuba waragarutse.
Nagomba gukosora gatoya, ntitwahunze, twari twaragiye nk'uko bisanzwe umuntu akorera mu mahanga, bahanze mu mahanga, twaba mu mahanga rero. Hanyuma mugabo uko twagiye turakurikira ibyabaye mu gihugu by'umutekano muke, byatumye rero uko twahora tugenda tugaruka duca tubanza gutenyenya gatoya. Ariko rero tuganiriye n'abandi muri ibi biganiro, turabona yuko umenga hariho ishaka ry'uko ibyo babiriko biragenda nabi byokosogwa. Duca turavuga duti reka dusimbe gatoya turabe. Turabe koko yuko hoba hari kiriko kirahinduka kuvyo twumva, kuko yiruhanze wumva ibintu byinshi cyane. Ahubwo nico gituma twabize tuti izo ngorane twariko turumva, tubwiye bati nukuri nimuze mubwirabire, tukatutireka tubuze turabe. Hanyuma nitwasanga koko ari byiza rwose, tuzoheza tugende twitunganye, turabe yuko twashobora kugaruka kubino mbwa igihambaye kuri twebwe kwa ruko dushobora kugenda tukagaruka nk'uko twahora tubigira kuva na kera.
Ariko rero umuhuza w'abarundi asanga abanyepolitike by'ukuri bari barahunze. Edouard Uwimana ahamagariye abarundi bo mu mici itandukanye kubakira neza no kuboroheza mu bikorwa byabo bya politiki.
Kakaba arakagira gushimira abo bose bagize uruhara, cyane cyane imigambo yaterereye wowe wese agize atera kugira ngo abarundi bene wacu cyane cyane abanyepolitike bari bahunze bashobore gutahuka. Nk'uko muyibona hakaba hariho abo ndetse tuje tuzananye ubunyene, harimwo abahoze ari indongozi mu gihugu, harimwo abanyepolitike musanzwe muzi, hakaba ndetse n'abandi bari inyuma kandi batubwira ko bagiye kuza mu minsi ya vuba. Hari naho twaje tuzanye ibintu byabo kugira ngo baze biboroheye. Abaronkenguruka nshimira cyane cyane aba barundi bene wacu abanyepolitike bashobora gutahuka, dusaba yuko mubakiranugweze abanyamigambwe bakiranugweze abene gihe bakiranugweze mubafashe muri ibi cyanke biriya baba bakeneye kugira ngo bashobore kubandanya ubuzima bwabo cyane cyane ibikorwa bya politiki.
Umuhuza w'abarundi ashima kandi intambwe ibiganiro bihuza abarundi bigeze ko.
Twavuga yuko twakengurutse intambwe bigeze ko, na cyane cyane yuko abavyitavye bose bavuga yuko bashaka gushyira imbere umutima wo kubaka igihugu no kuvavanura n'ingendo yo kurondera ubutegetsi biciye mu Gikenye. Bakavuga kandi yuko bagiye kuja hamwe kugira ngo barabire hamwe byose bya gutandukanya kugira ngo mu minsi iza ibiganiro bishobore gutora inyishu irama ku bibazo biri mu Burundi.
Abanyepolitike batatu batahutse kuri uyu wa mbere baje biyongera kuri Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi, nawe nyene yahutse gutahuka mu gihugu mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2016, inyuma y'umwaka urenga yari amaze mu mahanga. Alice Nzomukunda yigeze kubicegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu atahutse inyuma y'ahafutiwe cyo kimwe n'umugambwe w'uwatwara ADR mu nanise na rede ruhikiyemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.